Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 27 ukwezi k'umunani mwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Nkunikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Uyu ni Sylvestre Bisanga Bagabo atwara umurenge wa Kivu mu karere ka Rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umutama w'imyaka 8 ryabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane, umwanya ni wawe.
Murakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije na mwese muduteze amatwi aho muri hose. Nk'uko bivuze, muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika. Muri Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa yaraye ahamagariye abanyezimbabwe kugira ubumwe. Ni nyuma yaho haraye arahiye hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka 5. Yavuze ati, "Jewe Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ndarahiye nk'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe ko nzoba umwizigirwa nkubahiriza nkagarira nongera ngwanira ibwirizwa shingiro kimwe n'ayandi mategeko ya Zimbabwe." Ati, "Imana ibimfashemwo." Yarahiye imbere y'umucamanza mukuru Luke Malaba n'abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bariko baramuhayagiza muri ayo mabanga yiwe mashasha azomaramo imyaka 5. Ku munsi wa 5 yari uwo mucamanza nyene yatangaje icese ko ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi Mnangagwa yatsinze Nelson Chamisa wo mu mugambwe Movement for Democratic Change Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu. Chamisa yari yitwaye asaba ko amatora ateshwa agaciro ku vyagirizo vy'uko ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyagize amanyanga ku nyungu za z'umukandida Mnangagwa wo mu mugambwe Zano PF. Handi naho muri Afrika hasigaye amezi make ngo ikambi y'abasirikare ba Amerika bagwanira mu kirere irangire kubakwa muri Niger. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika yuko iyo kambi ari iy'indege zitagira abadereva izo bita drones zizoba zishinzwe igikorwa cyo kugwanya imigwi y'abagwanyi bako karere. Uwo muvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa Buraya na Afrika, Auburn Davis, yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 86.5 n'ibice bitanu mu kubaka iyo kambi ya gisirikare cy'Abanyamerika muri Niger yiswe Air Base 201. Avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu mwaka uza w'2019 kikazokoresha amafaranga yose hamwe hangana n'imiliyoni 98 n'ibice bitanu. Davis avuga ko iyo kambi iri mu gisagara cya Agadez mu buraruko bwa Niger ari ya mbere nini yubatswe n'igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kuva kikibaho. Andi naho umuyobozi mukuru wa Ekleziya Katolika ku isi Papa Francisco yaraye asavye Imana imbabazi vy'umwihariko ku bicumuro bijanye n'amabi yo gushurashuza abana bakiri bato bigigwa cyane muri Ekleziya Katolika. Uyu muyobozi yabivugiye ku ishengero rya Knock mu rugendo yarimwo mu gihugu cya Ireland ejo ku munsi wa Mungu. Yagereranije ayo mabi ateye isoni nk'ikiguma kikiri gishasha kandi ko ingingo zikomeye zikuye gufatwa kugira ukuri n'ubutungane buje habona. Papa Francisco yarongeye haranegura amashirahamwe yayobowe n'ishengero Katolika ryo muri Ireland kuba muri kahise ryaratanze abana b'abagore batari bubatse ngo baje kuregwa mu yindi miryango. Avuga ko ivyo vyatumye abana bakiri bato banyagwa ubuzima bwabo bagasigara atabo bakurikirana bahava bakura bafise ibikomere byo ku mutima. Radio Ijwi rya Amerika, makuru arabandanya. umukenguzi w'amateka wo muri Amerika John McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze nyuma y'ubugwayi bwa kanseri yo mu bwonko yaramaranye ikiringo cy'umwaka azokwibukwa mu manza zibiri zizobera muri leta ya Arizona no ku mugwa mukuru i Washington. McCain azofubwa n'iteka ku itongo ririmo inyubako y'inama nshingamateka ya leta ya Arizona ku munsi wa gatatu. Umunsi nyene niwe yari kuba akwije imyaka 82. Abanyagihugu basanzwe bazoshobora kwitaba urubanza rwo kumufuba ruzobera muri Arizona ku munsi wa gatanu. Niho hazoba urubanza rwo kumusezerana n'iteka ruzobera ku nyubako y'inama nshingamateka hano i Washington. Azoba baye umushingamateka wa 13 agiriwe ubwo rubanza rukomeye rugigwa ku bategetsi b'icubahiro gikomeye muri Amerika aho kunyubako y'inama nshingamateka ya leta rusangi ahi Washington. Handi naho nyamugigima y'inguvu zigera kuri zitandatu yaraye ibaye mu burengero bwa Iran yica abantu babiri ikomeretsa abandi 250. Iyo nyamugigima yabaye muri province ya Kermanshah mu gitondo cyeje ku munsi wa Mungu. Abategetsi bavuga ko hapfuye umutama w'imyaka 70 hamwe n'umukenyezi yari yibungenze. Iyo nyamugigima yarumvikanye kandi mu bisagara biri hafi y'imisozi iri ku mupaka na Iraq ku birometero 10. Ibinyamakuru bivuga ko iyo nyamugigima yumvikanye ni Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq ku birometero 300 uvuye muri Iran. Abajejwe ibikorwa byo gutabara baracyabandanya kuraba niba hari abandi bashobora kuba baraguye muri iyo nyamugigima. Ayo niyo makuru hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet, adresi yacu ni wezitatu@radio yacu VOA. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Umugabo w'imyaka 80 yarayagandaguwe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bane mu bantu bamwicishije amahiri barimwo umuhungu wiwe nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidel Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Huko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ntara ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo na usigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe c'isaha zine z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero c'amahiri iri kurwonya kwigendera. Baritse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko uwo yishwe vyavugangwa ko iyo bari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamagiriza ko bafise ibitega.
Ari musanze muvyumva mu kibano.
Turavyumva cyane gose kabisa. Je ndavyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe. Urumva biragoye. Nibe nivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cyafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujyaniwe bagaca banyarana nyene nahaba umugore cyangwa nahaba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise inguvu nyinshi cyane. Amubonye nguni mawe ibintu bene
yego nacyo ndabyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'umurozi utashobora kugira ati ni gute na gute niko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje nga harasigira ibiki n'ibiki byose arabyaye ati byo bintu ni mu bihebe bari geze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata ubwo ukundi bigaruka nta ubizi twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama ari vyo vyo bavyaragomoreye banyene kumwica kumugandagura
uwo muntu yamwije nawe uruva zari biriko biramurya
banyene hafashwe umugabo wiwe nawe nyawaye no baragwaye nubari mu nzara kwa nyawaye aho se yamufata ngo amwomagura byari byamufashe
mwere yo nk'abana nti mwahora muja guteramira iwe mwati
akore twatumye ko
barabana aba bose barabana barahanikira
nti mwashora kuri uwo ko guteramira
akore ashantu twati
kubera
ko nyine tene nyine ya ba muvuka ko
n'umuhungu we niwe bafashe urumba we nibigira bunavuka n'umuhungu bari mu bamukubise umuhungu yitwa nde
Yohani Harimana Yohani
nawe nyine byamufata
avuga ko yamwiciye abana ntibigira bahuza biyene rumba biramufata yena agasara nyine agatubwenga abonye nk'abantu agakubita rumba ntatwari uwakubita
uwo bifashe byamwirukanka niwe
ibitega ibitega biriho
ariko banyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira mukibona gute
ico co kwihanira rero nico nivyo vyo kwihanira nivyo vyabaye ukuntu akushavurigize naho urumva iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamirira ati twe tufate iki none ko bace bihanira
muri abagirizwa kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari kubarakorerwa amatoza n'igipolisi deo na sigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo mujyango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubije rya America
ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiko burasaba abanyagi gukwama barikanuye hafi igice c'ikiyaga ca Congo buvuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bigakekwa ko biciweho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya America Claude Ganza
hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo
ni bwana Sylvestre Bisanga abagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi muri bari ko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Congo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nk'uko bisangwa abagabo bisobanura
aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaningini bayikura mu gihugu cya Congo mu baturanyi ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Congo ariko nabo iyo babatanze abo muri Congo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi kariyo batanga amakuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu burobyi babyivugira
uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanya ukuntu wa supaneti ni utumye isamba zazibura mu mazi ahangaha ikivu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera icyangugu abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashobora kuba babona toni cyangwa si ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona n'ibiro 3-5 batangiye barubisha supaneti imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supaneti 20
bakoresha supaneti bakazana ubujanga bungana urwara butemewe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nk'200 by'inini
iteje za shambaza ntoye kica nka kwa Barcelona nini cyane guzuye ni nkaho iba yishinjanga nk'iza makipe 20 buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivu avuga ko abajya kwiba imitego muri Congo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Congo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi buba buri hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiriye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraud bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Congo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye n'ubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 abarubye bita kaningini abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Kongo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baro babinyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio y'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 35 1 99 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomara bananya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni cyagiye tukwashikiriza amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Aya makuru ya sport rero tutanguriye mu Burundi, twumvirize mugenzi wacu Evariste Zikubanyana.
Buri za nkino zihuza imigwi serukirabihugu yo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, Uburundi bufise amahigwe mu nkino 2-8 ziriko zibera mu Burundi. Izo nazo ni tenisi na karate gusa. Muri urwo rukino rwa karate ruza rwarangiye, Uburundi bwatahukanye mu mpera zino ndwi imidari 14 y'inzahabu, nyuma yo gutsinda imigwi ya Tanzania na Kenya. Christophe Nkurunziza arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi agaragariza umunezero w'Ijwi ry'Amerika.
Ni umunezero udasanzwe ku gihugu cyose, ni umunezero udasanzwe kuri federasiyo turongoye, ni umunezero udasanzwe ku bakinnyi bakinye kubera ari ubwa mbere zinkino bwa mbere ziteguwe. Hama turakeneye ko igihugu cyacu kigira ishusho nziza. Ni ikintu gikomeye turwanira iminsi yose no makungu turamaze kubyerekana hamwe muri Afurika cyangwa muri niveau mondial ama championnat ahuza ibihugu by'isi yose. Navuga yuko tubishima amagambi twihaye guhera kuva dutowe mu 2017 mu kwezi kwa mbere, nari natanze umugambi ku myaka tuzokora ku myaka 4 yose. Hari ibintu dushitse ko twibaza ko twashitse ku myaka 5, twari dufise ubumenyi budasanzwe bubyitswe ubutwafukuye cyera habona.
Eka n'abakinyi ba karate bo mu Burundi bakira neza insinzi. Frank Niyubahwe ni umwe muri abo bakinyi ba karate.
Nk'umukarateka w'u Burundi ni ikintu kidasanzwe kubona dushobora gutwara imidari nk'iyi yose y'inzahabu muri aka karere. Ni ikintu gikomeye cyane kubera imidari yose mu mice yose hose twagiye turaronka imidari y'inzahabu. Ibyo byerekana yuko nivo yacu aha mu Burundi muri karate ari nivo ishimishije cyane rwose. Hama tukaba dusaba abaduserukira abari hejuru yuko bodufasha bakadutera intege tugashobora gukina ku rwego rwa Afurika naho tukaraba nivo yacu aho yobigeze. Kuko tumaze kuba ba mbere muri aka karere, tukaba twifuza yuko twobandanya gushika hejuru naho tukaraba nko ku mugabane wa Afurika ukuntu twokwigenza muri uru rukino rwa karate.
Ku mwimbo wa karate hoho hano mu gihugu mushimira gute federation?
Twebwe abakinyi iyo tumaze gutwara imidari ntiba bituvuye ko biba bivuye ku batumenyereza ku bari muri federation ukuntu badufasha. Twebwe nkatwe muri karate urukurakina ntushobora kwibona, ntushobora kubona makosa, ntushobora kubona aho wagize mugabo umukoca ari hanze abatwara federasi kuko bose n'abakarateka baba babizi baraza turi mu myimenyerezo azatubwira ati wewe kosora hano kosora ha anye aho bitagenda neza naha kubera iyo muri karate umuntu ari hanze wo urukurakina niwe abona uko utegezwa kwigenza. Turabashimira cyane gose kubona baradufashije kandi kubona dushobwe gutwara ino midari yose.
Kubona imigwi y'u Rwanda n'Ubuganda ititavye iryo higanwa na cyane cyane mu rugo rukino rwa karate sico catumye Uburundi butahukana imidari yose y'inzahabu. Uburongoye ishiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi atanga isiguro.
Kuva mu 2007 Burundi bwo bwa mbere nitwovuga ko ari kubera ihugu bitaje. Hari cyo twiza zone 5 kuva mu 2007 gushikira mu munsi nta gihugu cyari gwadutsinde. Muri Kenya twageze kuvuza Burundi bwacu 16-16. Mu byumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yuko umengo hari ikintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibere mu gihugu wacu. Naho ibyo bihugu bititabye ntibyakudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga b'abayegipsiye cyangwa abamahoke bitwa ko bamakira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize amahiganwa banza kubaza ati Umurundi n'uwuhe muri bajya birabure tubona hajya. Ni ukuvuga ko dufite ikibanza cyiza cy'iteka twoshima twese tukaba dushima ubutegetsi bwama budufata mugongo duce kwerekana ishyo ry'igihugu. Murakoze.
Inkino umunani nizo ziriko zihuza imigwi serukira bihugu y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Izo nazo ni volleyball, football, tennis, karate, boxe, rugby, kwiruka hamwe na netball. Icibonekeje muri iryo higanwa nuko abakenyi b'u Burundi badafashwe kumwe nk'abaje bava mu bindi bihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Mu gihe abo baje bava hanze baba hamwe, abanonotsi b'abarundi bobo baza guhiganwa bavuye mu muryango iwabo Bujumbura. Evariste Nzikobanenga, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho dukurikire mu Rwanda mugenzi wacu Claude Munyandinda aducire ku mayange ibivugwa muri sport.
Mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatatu ikipe ya Lyon Sport izahura n'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa nyuma wo mu matsinda mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation. Muri uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali Inyamirambo guhera saa 9 n'igice, Lyon Sport irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kubona uburenganzira bwo kwinjira mu kimwe cya kane kirangiza. Mu itsinda rya kane ry'iri rushanwa harimo kandi ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na USM Alger muri Algeria. Aya makipe yombi nayo azahurira muri Algeria kuri wa gatatu. Afite amanota 8 mu mikino 5, byumvikana ko mu gihe Lyon Sport ifite amanota 6 yananirwa gutsinda Yanga yamaze gukura y'amaso, Gor Mahia na USM Alger zahita zikomereza urugendo. Hirya no hino mu gihugu abakunzi ba Lyon Sport barimo gutumanaho ngo bazahurire ku kibuga bateye ikipe yabo ingabo mu bitugu bayifashe kwandika amateka. Gusa bamwe mu basobanukiwe by'umupira w'amaguru barasanga muri Lyon Sport ibyo bakora byose bakwiye kwirinda inzira zose zitanyuze mu kuri kuko ngo zishobora kubakururira amakuba hanyuma ibyishimo barotaga bikaguma bigeze ku munwa, cyane cyane ko nta gihe kinini kirashira bamwe mu bayobozi bayo bahagaritswe n'impuzamashyirahamwe CAF ibashinja uburiganya mu mukino wahuje Lyon Sport na Lydia Ludique Burundi Sport for Africa mu Burundi wabereye Ibujumbura. Tukiri mu mpira w'amaguru mu gihe nta minsi myinshi irashira hagiye ho kubitanyobozi nshya y'ishyirahamwe Ferwafa, hari gahunda zimwe na zimwe zitangiye guhindura icyerekezo. Muri zo twavuga nk'umushinga wo kubaka hoteli ushobora gusubikwa nk'uko byatangajwe na perezida mushya wa Ferwafa Jean Damascene Sekamana.
Ngira ngo nahuye n'abantu turi muri World Cup na ibi badutumiyemo kaganira n'abantu ba FIFA bakambaza batari ko iriya hoteli murabona muzayikomeza. Urabwira nti ibyo ni ibintu byo kwanariza tukoreba. After that nyuma yaho gato ngira ngo ejo bundi twakiriye workshop y'abantu ba FIFA no batwereka ubundi bigomba gukora hari haje ngo ibihugu birindwe. Ibyo dukora right now muri management mu gihe gito nyine tumaze baravuga bati biragaragara ko muri ho mubikora neza batari ko iriya hotel muzahura n'ibibazo. Ko amafaranga ya FIFA ari direct kugira ngo bayashore muri development y'umupira ahubwo ibyo wa develop cyakaba ari byo wakuburamwe ibindi byagenze bite kugira ngo mwemere ko abantu bubaka ihoteli ayakagiye muri development direct ngo azamure umupira mwemeye ko ajya mu ihoteli ngo ihoteli akaba rizateza imbere umupira. Urumva ko biba bicurize ikintu cy'ihoteli. Amahoteli ari mu Rwanda ni menshi.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irabarizwa i Nairobi muri Kenya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abangavu. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka wungirijwe na Alex Nkuranga yahagurukanye abakinnyi 14. Amakipe 8 niyo arimo guhatana. Ayo ni u Rwanda, Kenya, Uganda, ibirwa bya Maurice, Cameroon, Nigeria, Misiri na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shoot tubanywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibintu biragenda biba bibi muri Zimbabwe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 gushize. Komisiyo y'amatora yavuze ko President Emmerson Mnangagwa ariwe wayatsinze arushije amajwi make cyane uwo bari bahanganye Nelson Chamisa. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert yatangaje ko Washington ihangayikishijwe cyane n'amakuru yemeza ko abantu benshi batabwa muri yombi bagafungwa bagakubitwa n'ibindi bikorwa bibi byibasira abatavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Yasobanuye ko urugomo gutera ubwoba abaturage no kubabuza amahwemo nta mwanya bifite muri Zimbabwe nshya. Madame Nauert yatangaje impungenge zikomeye zituruka kuri Leta ya Zambia yashubije muri Zimbabwe Tendai Biti wigeze kuba Minisitiri w'Imari wa Zimbabwe isuzuguye icyemezo cy'urukiko kibuza kumwirukana. Byongeyeho Tendai Biti ni umuyoboke mukuru w'ishyaka MDC Movement for Democratic Change ryo muri Zimbabwe. Iki cyemezo ni urucantege ukurikije ko Zambia yerekanye ubutwari bwo kwakira impirimbanyi z'ubwigenge zicyahoze ari Rhodesia mu gihe cy'intambara y'ubwigenge bw'icyaje kwitwa Zimbabwe. Madame Nauert asobanura ko Amerika izavugana na Zambia kuri iki kibazo cya Tendai Biti. Hagataho umucamanza yategetse ko Tendai Biti arekurwa by'agateganyo ariko afungishije ijisho muri Zimbabwe. Madame Nauert ati Leta ya Zimbabwe igomba kwita ku mutekano n'imibereho ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira kandi abategetsi ba Zimbabwe kurengera n'uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwe bw'ikiremwa muntu ahabwa n'amategeko ya Zimbabwe n'amahame mpuzamahanga Zimbabwe yiyemeje kubahiriza. Kugira ngo Zimbabwe na Zambia bamenye neza impungenge zikomeye cyane ifite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagaje ambasaderi b'ibihugu byombi irabibabwira. Mu mateka yayo Zimbabwe ifite amahirwe yo guteza imbere abaturage bayo bose. Nyamara amatora abayemo urugomo no guhonyora uburenganzira rubanda bemererwa n'itegeko nshinga sintambwe ijyana igihugu imbere.
Iyo ya jambo by'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutangira
Shuti mwese mkunda iladio izbu ya Amerika ibigani yutuwa tiguri ya mwaka kanya wigaru kuingaha. Tuwune huu kandi ya kanya kukushimi la engineer ya dufashe mwinga bugizuma. Hama ina Fatou Kalala ya dufashe kuigilanya ibigani yutuwa tiguri ye. Kuli mikro mwalikumuna Frederica Mundikije ama kuruna yu mwashikirijuwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kundu tega matukui tulabifuje ama horo mwose miza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.